Mwanda Nyakumviriza, Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya genekerezo rya 15 kwezi kwa munani muri 2017 n'umunsi mukuru mwiza wa Samsi yo kuba Katolika aho muri studio ya 18 ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongoye ibiganiro vya mwanya.
Uravuga ati ndumva no gufa ndapfereka ngume ngaho kuko ubiriye ukabira mu ndasa abaganga bariko barabitanga bakubwira ati ubiriye utari bica bikwije nitwabona turose uduhana kabuye adufasha tuzoheza tubike.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komune ya Gatara iri mu ntara ya Kayanza mu Burundi avuga ku kibazo c'abagwayi ba malaria na sida batagishoboye gufata imiti kubera inzara ngo ari nyinshi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Konshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu ntunge mbanze ndabwire muri make ko mu gihugu cya Nigeria umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram wasohoye ivideo kuri no w'Imana aho werekana abakobwa wanyuruje baturuka mu gisagara cya Chibok kiri mu ntara ya Borno mu manuko bwa Nigeria mu mwaka wa 2015. Abakobwa bashika ku 218 ku 276 bari banyurujwe bakuye mu ishuri ryisumbuye mu gisagara cya Chibok no bakabatawe ubuzirengero ryabo. Imyaka ibiri rero iraheze leta ya Nigeria igerageza kubarondera. Muri iyo video haboneka umugabo yipfutse avuga ko abakobwa bakiri mu minwe yabo, yongera avuga ko abashika kuri 40 muri bo barongowe hisunze itegeko ry'Imana, abandi nabo bakaba barapfiriye mu bitero by'indege vyabaye. Muri iyo video kandi umwe muri abo bakobwa yasavye leta kurekura abagwanyi b'uwo mugwi kugira ngo nabo bashobore kurekugwa. Mu gihugu cha Philippines abantu baharugwa majana barihaye amabarabara kuri no w'Imana biyamiriza mugambi wa perezida w'ico gihugu Rodrigo Duterte ukwimurira imva ya Ferdinand Marcos yahoze arongoye ico gihugu ku mugwa mukuru Manila. Ni mu gihe bamwe muri abo bihereje amabarabara bavuga ko Ferdinand Marcos yatwaza igikenye ku ntwaro yiwe kandi ko yahohoteye bamwe muri bo abandi abatamumvuto mu gihe yari ku butegetsi. Nawe perezida Duterte ararahira karengwa ko ativuguruza ku ngingo yafashe ko agiye gukura iyo mva ahiri mu gisagara ciwe c'amavuko ayimurira mu itongo ry'abiguze igihugu riri ku mugwa mukuru Manila mu kwezi kuza. Perezida Marcos yakuye ku butegetsi n'imigumuko y'abanyagihugu mu mwaka w'1986 ataja kuba mu buhungiro hamwe n'umuryango wiwe mu izinga rya Hawaii ari naho yasandabiye mu mwaka w'1989. Ibisigarira vy'imva yiwe vyaciye mu nyuma bitwagwa mu gisagara avukamwo kiri muri Philippines. Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ari mu gihugu cy'u Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Turabaramukije kandi tubahaye ikaze na mwebwe mushobora kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com igihe muri ku isi ahariho hose na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ndani nabifurize kandi n'umunsi mukuru wa Assomption kuba wemera. Bamwe mu banyagihugu ku mutumba Rango ho muri commune Gatara y'intara ya Kayanza mu Burundi bagwaye malaria n'ingwara ya sida bavuga ko atagishoboye gufata imiti kuko batoyifatira ku nzara, ariko mu ntwaro barahumuriza ko bagiye kubafasha ico kibazo bakabaronsa utwo bafungura. Ni mu gihe n'amashahamwe amwe atanga ibifungurwa atakishoboye kubifasha mu yizi misago.
Bamwe muri bo barashobora kumara iminsi ibiri canke irenga ataco bashize ku munwa. Uyu mufasoni na hayo pelagia asanzwe agwaye kandi akabagwaje abana biwe.
Jewe nkubu tugwaye turi batatu na jewe ndimo hunashoboye kubabwira abana ati ngo tugende hamwe bavurire ubu ti gusa banyankiye ngo genda aho ngo je birya bintu ngo ntabyo ndi bushobore kunywa
kubeka ino niyo miti badashaka kunywa babana bawo
kubera nyene badashobora gufata ibifungo kwa bikwiye gacara bibagora kumira nimenga hano kwa byifashe nyene hari hamaze kwita imana kubera ico kibazo nyene cinzara
mabwe mumenya gute ko bitavye imana kubera inzara
kuko ubu babona nyene kubera tabifungo kwa bikwiye baro
ikana abagendana umugera wa sida nuko
cyemera gufata imiti kuri swa burundi ifufaza umugera ariko sindayija kubera inzara uravuga ati urumva no gufana apfereka ngume ngaho kuko ubiriye ukabira mu ndasa abaganga bariko barabitanga bakubwira ati ubiriye utari bica bikwije nitwabona turose uduhana kabuye dufasha tuzoheza tubike
umuryango utabare mbabare Croix Rouge ishami ryo mu ntara ya Kayanza umunyesha ko abakeneye ivyo bifungurwa ari benshi ariko ko ataburyo bukwiye bafise bwo kubafasha bose Sosten Ndereyimana ajeje kugwanya umugera wa sida malaria hamwe n'igituntu muri Croix Rouge mu ntara ya Kayanza avuga ko hambavu yo kubafasha ibifungurwa babahimiriza kurima ibitegwa byo basahiriza kugira bafate imiti
mu ntara yose turavye ibiharuro biva ku mavuriro bari ku miti barenga hafi ibihumbi bitatu hanyuma rero mwabo bashika ibihumbi bitatu bari ku miti ipfufaza umugera wa sida hariho abafashwa na cyane cyane mu bifungurwa mwabo harimo 260 basanzwe bafashwa kugaburirwa ibifungurwa amezi atandatu
abajeje intwaro muri komine Gatara bamenyesha ko bagiye kubadodorera kubagira neza igatara mu ntara ya Kayanza mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
mbere yuko duca tuja ku kiganiro cy'abaserukira amadini atandukana atandukanye twanze tubabwire muri make kukuru no wa kabiri nyuma y'umutaga mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu haza kugendera ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania azwagiye gusukamwo mabisi no kugerageza guhumuriza zimwe mu mpunzi ziriwe ejo mu ruhagarara mu myerekano zivuga ko zikeneye kuronswa udufungurwa ariko nubizo mpunzi zivuga ko agahingwe kataragaruka ubakiri mu myerekano umunyamakuru wacu Pierre Claverne niyo nkuru yarusha dukesha ino nkuru araza kuyitugeza ko mu buryo urambuye mu masaha ari imbere Kiganiro cy'uno munsi c'abanyedini turabandanya ibijanye n'ishigwa mu ngiro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi haherutse kwibutsa ko abagabo bafise umugore arenga umwe babwirizwa guhitamwo umwe bubakana imbere y'amategeko uyu munsi dushimikira kubijanye no gukingirwa k'umukenyezi adahiswemo n'umugabo bahora babana batazi mu mategeko mu ntumbero yo gukinga ingaruka zishobora gukurikirana abana aha rero hari kudahuza hagati y'abashinga amateka bo bavuga ko itegeko ari itegeko ribwirizwa gushigwa mu ngiro abayisilamu nabo bakemeza yuko naho bokwironkera bane bashoboye kubatunga takibazo abo mu runani ruharanira gateka k'abana zitandukanye nabo bakavuga bati abana baragwa muri izo mpari reka umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura muri studio hatwakirire abaserukiye izo mpande zose mwumva ico bagona
tangure twakira abatumire umushinga mateka Angel Chiza turabaramukije
abahaye bwakeye
Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu barongoye umujyango w'abayisilamu mu Burundi turabaramukije
ndabaramukije namusana batwumviza namusana baturi kumwe
namwebwe David Ninganza muvugira mukaba murongoye ishira mu gitaho ineza y'abana turabaramukije
ndabaramukije neza cyane
twibutse batwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuvuga kubijanye no gukingira umukenyezi mu kurinda ingaruka zishobora gushikira abana kubijanye n'itegeko umukuru w'igihugu aherutse kwibutsa yuko abagabo babwirizwa kubaka n'umukenyezi atarenga umwe imbere y'amategeko dutangure kuri mwebwe Haruna Nkunduwiga muri umwe mu barongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi musanzwe mugirana n'abakenyezi benshi abo bakenyezi mwebwe mubona bakwiye gukingirwa gute
nkatumwe bijanye no kwemera turavise amasezerano akomeye gose twasezeranye imana no kuvuga amategeko y'imana ngo mvuze kubijanye no kwemera mu bayisilamu dufise igitabo ngenderwa ko kimaze ibinjana 14 kuva ibyo binjana 14 nta jambo narimo ririyongeramo nta nimo riravamo kandi gushika ku minsi twe tuzomara ku isi gusha ku munsi w'impera ico gitabo nta jambo namwe rizo kwiyongeramo kandi nta jambo namwe rizovamo kubijanye n'agateka k'umukenyezi w'amenyo nza kuvuga yuko igihe ubwisilamu bwatangazwa mu kinjana gishira icindwi umukenyezi mu isi yarafise ingorane mugabo yarasubijwe agateka kubyo rero mu bwisilamu wacu umukenyezi tumuha agateka ni nyina w'abana n'umufasha akomeye kandi ibintu byinshi mukora mu rugo mukoko kubyinama zumvikane yo kumukenyezi afise agateka gakomeye tugomba kumukingira ku buryo bwa rwa bwose.
Mwebwe ko musanzwe murongora mukenyezi arenga umwe muvuga ko idini ryanyu ribadekurira ni kuvuga yuko muri ko kurongora benshi harimo no kumukingira.
Bifise impamvu nka zitatu canke zine. Iya mbere no tanguriye ko tumenye yuko mwisi na cyane cyane tuvuye mu Burundi aho turi nuko ibitigiri by'abakenyezi birazi mu biharo bihari yuko abakenyezi ari benshi cyane gose. Ni ntambara nyinshi zikunda kuba zitwara abantu babagabo. Bamugasanga abakenyezi bapfakaye bakiri bato bagifise uburenganzira bw'ukubaka izabo. Abo rero bapfakaye bakiri bato birumvikane yuko bifuza kurongera bo kubaka izabo. Bivanye niyo niyo tegeko dufise iyo ngingo dufise mu kigabane cha kane cy'igitabo cy'Iranda Korowani ku murongo wa gatatu. Urahetse kugira ngo abantu bose barongo uburenganzira bwabo kabore kuriwe kushobora kugira umugore agira kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane. Ubwira kabiri nuko iyo umuntu yaba kugwiwe ntabarondera kwinezeza gusa no kunezereza umubiri sibyo barondera. Iyo umuntu yaba kugwiwe abarondera kurondoka e kandi Imana yavuze iki genda mubeho murondoke mumenyane ndabarinde mudasa mudahuje n'imico mugakugira mumenyane. Urashaka gushika rero ko umukenyezi mubakanye mwasezeranye mumara imyaka ingahe mugasanga nta kibondo muronse mugiye no kubaganga kabwira ati ingorane zishobora kuba ziri ku mukenyezi. Icyo gihe umukenyezi mubakanye umukunda ntuteza ngo ucumutira kwibarabara mugaho kugubera ko mushaka kugora uvyaro uruheza ugashobora kurondera uwundi agira kwirwira mu nkugo uvyaro mugafashanya kurera bose bari hamwe bose ukabatunga cyo kimwe. Ubwira gatatu nuko hari gihe bishika si kenshi mugaho bishika ugasanga hari umugabo tuvuga ngo ntabumbwa n'umukenyezi umusanga ndavize mu kirundi cyumvikana natangwa n'umukenyezi umwe kugira ngo uwo mukenyezi ntamuhahaze birumvikana ko arondeye ugira kabiri kugira ngo amorohereze ico gihe ni kagateka ko umukenyezi ariko aragira mugabo nayo nyiri kandi akiwe kakaba kubahirije.
Ariko umukenyezi abwirizwa kubumbwa n'umugabo umwe.
Umukenyezi arabumbwa n'umugabo umwe ico twomenya nuko abenshi hari abantu bihenda bakavuga ngo umukenyezi umugabo atacho kumubumba ni cigwa mu bindi. Kubaka harya ni cigwa, kuba kukamenyera ni cigwa. Birakenewe ko umukenyezi wa muri kumwe ariko aravuga ngo ntumubumba mwumvikana ingene ushobora kumutunganiriza kandi agashimwe ingene umutunganirije.
Ariko ntarekuriwe kuja kurondera undi mugabo.
Oya ntarekurukonda undi mugabo.
Reka duhe ijambo David Ninganza. Mwebwe muravuga yuko abana bagira ingaruka kuko umukenyezi atategeko rihari rimukingira. Muvuga mutu umukenyezi akwiye gukengirwa gute?
Vyikuri umukenyezi mu gihe adakingiwe n'umwana ntaheza ngo akigirwe. Kuko niwe atanga ubuzima icyo ni cya mbere kandi ikigira kabiri niwe ategura kazoza ku mwana niwe nkingi y'urugo. Rero amategeko mu gihe aza yerekana neza ingene umufasoni akingiwe usanga mbere n'abagabo dushikirwa muri uko gukingirwa kwiwe muga mu gihe amategeko adakingiye umukenyezi ubwa mbere by'urugo birasanzara kandi turetse nico n'urugo rurajogajoga. Mfatiye kuri iki ahejeje kuvuga she Aruna ngo umugabo arashaka kugira abagore benshi umugabo umugore wiwe akabumbwa n'umugabo umwe ntarari y'umunwa urumva ko ari hagaha ari agahaze kuko amategeko y'u Burundi arerekana neza amategeko menshi ingene umugore atakingiwe neza. Urabona ko abagore badatorana kandi abagabo tuvuga yuko umwana avuka abantu bavuka kumwe yumvira.
Mugomba kuvuga yuko uko kudatorana gushaka kuba kurimo mu ngorane zishaka gutuma abo bana bagira ingorane bujanye n'iri tegeko ryuko umugore ashaka guhitwamo cyane ntahitwemo n'umugabo bubakana.
Ibi rero birakomeye iri tegeko nkenda kwereke. Baravuga bati wa mugabo ufise ingo zibiri heba urugo rumwe utorane urundi. Mwagushika uno munsi ntare texte d'accompagnement n'ukuvuga amordonnance atwereka neza yamaze kuba pimburiye ngo aje mu banyagihugu bavuge bati kuhevye rujya rugo rero uhevye rukingiwe mu buryo ubunubu hakaba rero n'ikindi amategeko ateza kuguza guprotege ababana hari ico abana bahurira ko ikintu twita affection parentale paternelle. Uwo mwana rero w'urugo rutawe afise uburenganzira bw'uko agira affection yase bagiye tayiko ni mubwira yuko rero umva rero nasubirayo uwo mugabo nawe rero nimba zikatasubira kuri buriri urumva cyane ati mbiga nje kukurondera yiki mbe ibi bintu tugire dukore umwana afise inyungu iyihe ivyo umwana bikingiwe gute. Urashaka gusanga rero abagabo bibigaba agize ati akubise ugomba kurira kubo rero bambwiye yuko mpita mu umwe reka rero mite mu uyu naye nabuze aho ndamuca turetse ko ndamuheba no kumunyaga ndamunyaga iri teko rero yahaza kudukingira wa mwana ntagiye ku ishuri kubera iki ubu numwe afashwa na nyina wa mwana ntagishobye gukora ivyo vyose ababyeyi batekereza kubakorera ari babiri inge nkwereke rero wagabo ingene bace basubira hari no bagabo rero bagize bati ah cyatekorera nyugururi baba ndi agira ati mbiga je havuma na bakicuru ni kubiri agace yirondera ari inkomi ubu rero nababandi babiri nta numwe azokwandikwa acandikisha uyundi akiri muto iryo tekoro ryacu ariza kuvuga riti nyabuna wa mugabo tubwiye kuhitamwo n'ucuje kurondera uwundi ubunyene tugwiye kuhitamwo muri bajya babiri urumva ko hari ibintu byinshi byerekana yuko iri tekwa riti kwica
ego reka duhe ijambo mushinga mateka Angel Kiza agica bivuze ko itegeko riko ravugwa yuko ribuze ikiriherekeza kugira ngo umukenyezi ashobe kubahirizwa kandi bishobe ni kugira ingaruka nziza ku bantu
ariko jewe nanifuje kubanza kubabaza iryo tegeko irya ryo muri ko muravuga kuko umukenyezi ndetse n'umukobwa wese arubahirijwe n'amategeko bwa mbere na mbere dushingiye kwibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rirerekana neza yuko umuhungu n'umukobwa barangana imbere y'amategeko mu Burundi bwacu hanyuma umukenyezi nawe arakingiriwe cyane n'ibwirizwa shingiro naho nyene yaba umugabo yaba umukenyezi bose bamfise les mêmes droits bose bategerezwa kuvyo bavuga kuvyo bakora kuvyo bagira iki haba uko baremye kwabo habiki byose barangana imbere y'amategeko y'u Burundi
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikiganiro kirabandanya niko biri muri rusangi amategeko avuga ko ya umuhungu ya umukobwa ntasobanura bategeza kungana ariko ikibazo ni ku itegeko rihari umukuru w'igihugu aheretse kwibutsa avuga yuko ingo zisanzwe zihari ku bagabo basanzwe bubakanye n'abagore barenga umwe yuko bategeza guhitamo umwe bakandikanwa imbere y'amategeko bavuga ati none aba bakenyezi batazaba bahiswemo uno munsi bakingiwe gute
nashaka kubibutsa yuko twese abene igihugu ngaha mu Burundi baba fasone baba bagabo baba abakidutegezwa kwisunga amategeko u Burundi bavuga ko stampe yilayike nta dini na rimwe rishingiyeko aho rero ta dini na rimwe rishingiyeko mwe amadini yose ategezwa kwisunga amategeko y'igihugu ayo mategeko y'igihugu avuga yuko umugabo atunga umugore umwe kandi bakagenda bagaca mu mategeko bakiyandikisha imbere y'amategeko y'igihugu ivyo bakora mu madini yabo ivyo birabaraba icyo nashaka kwishura naho mugenzi wanje
babanza kubahiriza amategeko
bose nta murundi numwe adategezwa kubahiriza amategeko y'igihugu bose bategeza kubahiriza amategeko y'igihugu icyo nashaka ho guhumuriza David ngaha nahumure igihugu nta na rimwe kibagiwe abana igihe yabandikishije se wiwe afise imbere y'amategeko gutunganyiriza umwana wiwe akamutunga agaheza akamuhe byose bikwiye mbenda babazi ko muri ko muravuga ngo hariho ngo kwandikisha ngo biragorana none savye mbabazi mumure nabo bari ko ranyumva ukuntu abo bakenyezi bo baragize ariko tuvuganishije ukuri umukenyezi yagiye agira kabiri cyagiraga nti agira kabiri nti yagiye kubaka n'uwo mugabo azi ko afise undi mugore none ivyo murinda kuvuga ngo ahitamwa ahitamwa nibiki umugabo aza kwandikwa n'umugore batanguranye abana kandi uwo mugabo ategezwa ategeza kubatunga
abakenyezi n'abakajya kuri izo ngaruka uko bagiye babibona
abakenyezi bagiye babibona ega ngaha iritegeko iritegeko ryo kugira intuzenya ryaje kubuza justement ibintu nk'ivyo ega twovuga nko mu gifaransa nka concubinage ni mureke kuva inyuma y'ivyo biza
ariko ntabaciriyemwo nivyo David Mengo nimba numvise icyo yavuze sinzi iryo tegeko bavuze ko batajyanse ariko bavuga bati ni ritomore neza bashireho ibiri herekeza kugira ngo berekane ka meme ingene umukenyeza kwe kubandanya
muramba bare itegeko riratomoye n'ukuri nuko kenshi abantu dukunda dushaka yuko haboneka ivyo twifuza mugabo nitu
ariko baze kabazo honorable abuze mitego ya tomoye ngenda kubaza kabazo kamwe umugabo afisa abagore batatu atanu umwe yanditswe urumva abo bagore bose nta uri mwikoza kuko ujya bwa mbere wa kabiri yamubwira ati je ujya se umugore wanje sinamwandikishije yabo wa gatatu nuko ubu rero iteye kuriza niri andikisha umugore umwe murabo urabyumva bisigura ke abo bagore bose atanu umwe yanditswe iyo teko rero kuko mwari ubivuze weje kuvuga kuti barazi neza kuandikwa ari umugore wa mbere kandi hamwe turabona cyanditse yuko umugabo atekerezo kandi ko ari umugore wa mbere harabagabo rero benshi
ahubwo mengo rivuga neza yuko umugabo
akwiye kwandikana n'umugore yitorera ahitamwo uwo bubakana kandi noneho itegeko
n'uwo bubakana nyina akaba
amategeko y'u Burundi aratomoye amatière de mariage siriteye kurije guhindura birimwo umugabo yubakana nuwo ashatsi rero nubwo bavyaranye barya singombwa ko ateza kubakana n'umugore wa mbere ese rero haziteye kuri cagerekana neza mbega kwa bise batatu ninda zo kwandikisha ico ni cambere ngace ngaruka ku kindi yavuze ati barangana yego mbe n'ivyo barangana kandi umunsi twatahuye yuko hariho kamwe karenze ko niho tuzo turabirondera urabona ubu turiko turabishira mu ngiro iri teko ni ryiza cyane gosi rije gufasha ingo katwe turi mu bana rije gufasha abana bagira ingorane ariko mu gitege kuri tace gisakara na yandi ndavuze mwe nita twita le texte d'application ditaraza harabikika mukiza bagaca bagere delinquance nago haye karorero hari umugabo ashobora guca avuga ati ah ubu rero barakunkuye ko turese ko ngiye nivyo twaronderanye ndabinyaze kubera iki amategeko Tere do mariage abana bakuze acavuga ati aho bana ni bubanzanire ndabarerere mu bandi mugabo rero wibuke yuko ruri ya rugo bari abana bavuyemmo uwo mukenyezi yarugize mu ruhara niwe yarurondeye niwe yagubatse iyo nzukumbure niwe yayubatse turabufisa bo fonctionnaire benshi basabye amakredi yuko bakayo mazo mbega iri teye kuriraza kubakingira nabo yegome bamwatse umugabo iteye kurivuga adategerezwa kwitirirwa umugabo wiye umugore wiwe mugabo iteye kujyashariza kuvuga riti ariko buriya butunzi bureze bajyabana bawe urabe neza kubera iki byukuri harabaye gusamara ndaguha karorero hariho amakomine gushika uno munsi haheze igihe atamugabo ashobora guharika ubwo nyene umugore aje barara bamurengeje umutumba mugubu rero byarabaye hanyuma umugore aravyara abana batatu aravyara batanu bari muri kaminuza itegekorije rwe ati stop iyo rero hari amakosa yabaye ku mugaragaro administration ibona intwaro zageze zakurikirana zibona rero mu kubikosora tubikosora turayuka atabindi byonona nagwa yakaro kazi kugibazo cy'ubugerego
David yavuze neza yuko abana bafise ingene bakingiwe abo bakenyezi nabo bagiye kubaka barenze itegeko
ni kiryo ngire ndamubatse ingene abana bakingiwe icambere cyo bega aba bana uburyo bwabo burakingiwe nagwa yakaro rero hari urugo rwashinzwe na se na nyina kugira abana nta we abana bari legitime
ego reka bishire kandi agomba
kubishira barabaha urugo abana barakingiwe se wiwe arabaha ibibatu kandi ari dans obligation yo gutunga abo bana kubigisha byose
oya ndikuvuga abakenyezi batanditswe kuko itego abenshi erego usanzwe
yarandikije reka mvuge gatonya reka mvuge gatonya reka mvuge gatonya
abana bana batandikije
n'umwe murazigira gitumira itegeko ryaje n'ukuri n'ukugira ngo umuntu duhinde hajemo ordre muri societe eka turabantu
ego
tudashitemo ordre nakino hagiye mu kajagari n'ukugira ngo akajagari nimba kara nimba iki gihe ntuzenya leta y'ubuntu yarabonye ko akajagari kabaye kenshi kavuga ati hagarika nimureke kubandanya ku kajagari
ego tutabaciriyemwo muri ugo rutonde muri ko muravuga uno munsi David nkuko abivuze ati hari abakenyezi umwe babiri batatu aho mu ntara zitandukanye turaje ku misozi tukabasangaho hariho abagabo bavuga bati je nzutora urya mutoyi cyane nandikishije urya mutoyi uko itegeko yamaze kwandikisha akaba yanditswe n'umukenyezi umwe riramukingiye abayikingiye nta tegeko rindi siwa kumukurikirana none aba bakenyezi bandi babagiye mbega yavuze ati kandi abakenyezi ntibatorana mbega umukenyezi abagiye hehe ego nivyo yarakoze amakosa mugabo yagiye kandi amakosa yitwa kumengo yakoranye n'umushinga nta ati kandi ni intwaro zirorera
ariko umukenyezi ariko sore gato bivuze ngo yarakoze amakosa kandi yagiye ku mugabo atigeze yandikanwa n'umwe erega bajya abagore babiri nta n'umwe yanditswe
yavuze ko ari amakosa kubera yategerezwa kugenda kubaka bityo mategeko
muramba barira amakosa sinavuze ko ari umugore yakoze ega amakosa yakoze bose yakoze umugabo yakoze n'umugore bose baragize amakosa kirazira ubu rero ndashaka kubabwira kuri iri tegeko wewe umenye yuko umwe yazanye umuntu atace mu mategeko amarije atamwandikishije bakagenda kwezi barahariho namande batanga hariho nabafungwa bimwe abashatse kuvuga bimwe byo kuvuga gutya canke kujana mu mpisho nushura gukuza nkubite yo gyasoza nushura kuzana nkubu ngo ngumuzanye mu nzu ngumuzwa muraja kwandikwa mu nyuma baca babafata
ego iryo niri hari kugira rikinge izingwane bariko bararinda ubu mugabo izari zihasanzwe niko bavuga ati mbega mu gukosorwa nta kiriko kirononeka
none mu gukosora hoho ndababaza kenshi n'ubu muryavye statistique muzosanga nabo bariko barakoma induru cane bagiye mu makosa inyuma yitegeko ryabonetse ku ntwaro
y'2008
mu nyuma y'2008 abinjewe icyo kibazo mwofuma mukizana imbere y'2008 mu nyuma nta numwe afise kuzana icyo kibazo kuko itegeko ryabivuze
honorable jewe nta kibazo mfise cy'itegeko kibazo mfise niki se cy'itegeko kibazo mfise niki hariho ordonnance d'application wo warigeze kumva y'itegeko ko biriko biraja mu ngiro
ariko niya bitara idahari je n'icyo gituma navuga nti itegeko mbega ni kuki mwi erega ubu mwese mwifoka kuri itegeko kubera risubiye kubakangura atireka kubandanya murengana amategeko me itegeko rihari yo kuri president bagaza iracariho libuza guharika none haraho cyaki
ana hamujyagi cyane ufisi kibazo mega none inyuma ya president bagaza abo bandi nta imategeko nti bayakurikiza none nimba harabaye makosa yabatwaye batakurikije amategeko abana baza kugwa mu mpore uyu munsi kobera ko abantu batabikoze ico ni kimwe kigira kabiri nuko nshaka kuvuga nti mu gihe hariho iriri kure ya kabura kahise kateza kudufasha kubaka kazoza mugabo ntitubimbohe ya kahise kandi turabe ko imuge turo turashiraho itegeko yabareta canke aho rica hose turabe ingaruka iryo tegeko riza kugira nimba riza kugira ingaruka mbi nyinshi tubanze turitenyenyeko ntiturondere gutora umuti w'ikintu kimwe tuzana ibibazo bindi bitanu canke 10 niho gende niko ndashaka kugaruka.
Nuko rero reka dushimire Diane Ndonse kuri kino gice cha kabiri kwera ko umwanya nduhisemo guca turabumvishe igice cha mbiri cha kabiri mukazogikurikirana kwa kabiri uza nkano mango abatumira zobarabo nyene bazobandanya bavugana n'inzego mumvise harimo umushinga amateka abaserukira idini rya Islam nabaharanira amateka y'abana kwa kabiri nkano mango rero ntimuzocikwe n'igice cha kabiri Chorale Saint Dominique akaririmbo ni mwamikazi w'isi n'ijuru no musi wa somsyo ku bari muri Ecclesia Catholica makuru yacu ari imbere munyamakuru wacu Eric Agirusa yanyarukiye ikibeho kuraba uko byifashe ni mu gihugu cy'u Rwanda aho bemeza ko umuvyeyi Bikira Maria yigeze kuba abonekera abigeme batatu bari bahari araza kudushikiriza uko ibintu biko biragenda kuri no mu mwanya mu makuru yacu hanyuma mu ntunge kano karirimbo rero ni ka Chorale Saint Dominique mwamikazi w'isi n'ijuru ngaha ndabikibanuriye twe na Innocent Kimenyi tuzosubejo nkaho twahereye kano karimbo ka Chorale Saint Dominique rikara nahimbaza imyaka 19 maze duce tukabasigira mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.